nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere
turi ku munsi wa mbere igenekezo rya 2008 umwaka w'2025 tuti namwe bagenze mwashimye gukurikira kadinza mbagateka kawe ndabahaye mwiriwe ndabahanikaze murano makuru twabateguriye ayo twabatorokanije nayo tukaba tuyahera ku ngingo nkuru nkuru ziyageze abunguruza abantu n'ibintu ku bituro byo mu manuko bw'igihugu mu buraruko bw'igihugu no mu gisagara ca Bujumbura barahagaritse akazi kuva kuri uyu w'Imana kubandanya no kuri no wa mbere imbogo nuko leta bategeka kubahiriza ibiciro byashinzwe na leta nayo itarikira baronsa ibitoro Konsolatere Nitunga yaramaze iminsi mike atowe ngorongore komine Muhuta ni mu ntara ya Bujumbura yagutse yasubirijwe kuri no wa mbere ataratangura amabanga yiwe na Filime Ngoro y'Imana ibyaha yagirizwa birimo ubunyonyezi byamwagiriye akirongo intara ya Rumonge byoba ari nabyo byabaye inyenda muvano yo gukombogwa nayo muri ase genocide Chirimoso basaba leta y'u Burundi kwiga neza politiki iranye no gukingira abateshejwe izabo bari hagati mu gihugu hakongera agashyirwa hose ntari mpuzamakungu ihana babiciye ababo byashikirijwe mu itangazo ryo kuri uyu w'Imana hibukwa imyaka 29 heze abateshejwe izabo mu bwoko bw'abatutsi bimugendana bashika amajana 648 n'abandi barenga 90 b'abatutsi bakora mu ihinguriro ry'icyayi giteza bagandaguwe bunyamaswa n'umuhari Sende David de ico gihe warukiriko urarwana kwa ruguca ku mayange mukanyisa se amakuru mu idonido
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org
ndasubiye kubaramutsa nongera ndabaha ikaze mu makuru twabateguriye tuhera ku makuru ajanye no kwiyunguruza abunguruza abantu n'ibintu mu bituro byo mu manuko bw'igihugu muri komine ya Rumonge na Nyanza Lake bari muri yegeregere kuva kuri uyu w'Imana bavuga ko badatahura impamvu bategekwa gukurikiza ibiciro vya leta mu gihe batari kubararonka ibitoro kuri uyu wa mbere abakorera mu gituro cyo kuri Kotebu mu gisagara ca Bujumbura nabo nyene bazindutse bahagarika akazi abuyunguruza babuze ayo bacira nayo bamira bagasaba leta gutorera umuti ico kibazo Pacific Nkeshimana
kuva kuri uyu w'Imana na modokari nimwe yaboneka ku bituro byo muri komine Nyanza no muri komine Rumonge mu ntara ya Burunga imvo na baderefa baci wiha dabo byo muri yoni wa Marundi bagirizwa kupakira ku giciro kirenze cya leta nkuko amakuru aba muri abunguruza abantu n'ibintu abivuga abo baderefa basigura ko ibitoro bamaze iminsi baje kubirondera mu karere ka Kigoma mu gihugu cya Tanzania abandi bakakinywa kuri magendo aho bibazimba cyane abiyunguruza bo bakabavuga ko batakigirayo bacira nayo bamira bamwe barasiba ingendo abandi bakemera gufata amapikipiki ku mafaranga 130 cyangwa arenga kuva mu Rumonge gushika i Bujumbura nico kimwe n'abava ku mugwa mukuru wa Nyanza berekeza mu Rumonge mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere ku gituro cyo kuri Kotebu mu gisagara cya Bujumbura haboneka biyunguruza gusa atamuduga n'umwe uhari imvo nayo nyene n'imwe bamenyesha ko batobandanya bakora bahomba abanyagihugu n'abunguruza abantu n'ibintu basaba ko ikibazo cy'igitoro cyo mu buzima byose cyotorega umuti kugira ngo kwiyunguruza byorohe
Patrick Nkeshimana arakenuye imyidogo ni myinshi abafata ingendo zitandukanye ziva ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga zija mu gisagara ca Bujumbura no mu yindi mihingo y'igihugu izo ngenzi zivuga ko abunguruza abantu badugije igiciro c'itike inshuro hafi zine ku ngendo zose urugendo rwa Muyinga Bujumbura rwahora rurihishwa 16,500 ku giciro cashinzwe na leta muri kino gihe bakaba batangisha amafaranga angana 60,000 Evelyn Mukeshimana
ingenzi zifata ingendo zitandukanye zigana mu gisagara ca Bujumbura canke ahandi ntizigira zicira nayo zimira guhera ejo hahise nk'uko zimwe muri izo ngenzi zibishikiriza amashirahamwe yunguruza abantu akoresheje imodoka nini yarangiwe n'igipolisi gutwara abantu kugiciro cy'amafaranga 30,000. Igipolisi kigaba cyategetse abakorera ayo mashyirahamwe kutarenza ibiciro byashinzwe na leta, ni kuvuga 16,000 n'amafaranga 500 uva ku mugwa mukuru wa komine Muyinga werekeza mu gisagara cya Bujumbura. Ayo mashyirahamwe yahisemo gusubiza amafaranga abari bamaze kugura amatike maze acahagarika akazi. Abo bakozi bakibaza inkene leta ivanga mu byo gushinga ibiciro byo kuyunguruza kandi atani marimwe y'igitoro riri mu gihugu. Abafite imodoka ntonto nibo baharongeye urwunguko kuko baciye bikika mu kiza gukunguruza abantu. Muhinga Bujumbura bakaba basaba amahera 60,000, Muhinga Gitega 50,000, co kimwe na Muhinga Ngozi. Imbere y'uko ayo mashyirahamwe ahagarika akazi, ingenzi zaje mu gisagara cya Bujumbura zari 30,000, Gitega canke Ngozi hariho amahera 25,000. Zimwe mu ngenzi zigasaba leta y'u Burundi kuva mu gacerere ikazana igitoro mu gihugu, maze abarundi bagasubira gufata ingendo atabwo babafise ko bashobora guhera iyo bagiye.
Evelyne Mukeshimana arakenuye mu bijyanye n'intwaro, naho Consolate Nitunga yatowe ngo arongore komine Muhuta mu ntara yagutse ya Bujumbura, yakombowe kuri uyu wa mbere n'abajenama ba komine ataratangura amabanga. Bakaba batoye umusubirira kuri uyu wa mbere nyine, bamwe banyagihugu muri komine Muhuta bakaba bashima iyo ngingo, ariko bakanegura bari bamushize ku rutonde n'abari bamutoye kuko yari yagirijwe ibyaha bitandukanye akirongoye intara ya Rumonge. Jean Muzing.
Filemon Ngoroyimana yatowe n'abajenama 25 kuri 25 mugiye bari bakoranye kuri uwa mbere kugira batore usubirira Consolateur Nitunga yahiruka gutogwa ngo arongore komine Muhuta. Bamwe mu banyagihugu bo muri komine ya Muhuta bavuga ko iryo togwa rya Consolateur Nitunga ryari ryababaje. Bavuga ko kiretse ubusuma bw'igitoro yagirijwe n'umukuru w'igihugu ku mugaragaro yabaririmiza ibukiro y'abatongo yabo kuri uzikirasa ahagomba kuba ku rugomero rw'umuyaga nkuba. Bakanavuga ko yanyuruza isukari igenewe iyo komine. Bamwe mu banyagihugu bo muri komine Muhuta baranegura kandi inama ya komine Muhuta yari yatoye Consolateur Nitunga kandi bazi uko yitwaye. Ku bwa bamwe ngo nubwo amazina atangwa n'umugambwe birakenewe kutogwa yoba ari umugabo w'ijambo. Abo banyagihugu bakaba basaba ko akamwana wa mama no kuraba ku nkunzi byoza birahagarara mu gihe ariko barakubwira igikorwa cyo kuneza y'igihugu.
Jean Muzinga arakenuye, tumira amatetero tubanaye n'amakuru twabateguriye.
Inzamba.
Kadi Nzamba agateka kawe amakuru twabateguriye arabandanya. Leta y'u Burundi yabwirizwa kwiga neza politike iraye no gukingira abateshejwe zabo hagati mu gihugu. Na kamo katewe jo ku munsi w'Imana n'ishyamwe ase genocide cy'imoso gishinzwe kugwanya iho nyabwoko n'amabi ashamikiye kuri iryo harimo n'ivyiyumviro by'iho nyabwoko. Hari muri komine Bugenda na mu ntara ya Gitega aho iryo shirahamwe ryari rizindutse ryibuka imyaka 29 iheze abateshejwe zabo mu bwoko bwa Tutsi barenga 648 n'abandi barenga 90 b'abatutsi bakora mu ihinguriro ryicaye giteza bagandaguwe bunyamaswa. Hakaba hari ku magenekerezo ya 21 n'igenekerezo rya 5 mu Kakaro umwaka w'1996. Mwishyirahamwe ase genocide cy'imoso basaba kandi ko hoja hose ntari mpuzamakungu mpanavyaha mu Burundi. Iyo sentare ijejwe guhana abo bose bakoze ibyaha by'amaraso, ibyaha by'ihonyabwoko, ibyaha byo mu ntambara hamwe n'ibyaha by'agahomera bunwa. Tutega amatwi Terensio Mushano ni cegera cy'umukuru w'ishyirahamwe ase genocide cy'imoso.
Bahe imyaka 29 iryo bararekuye. Ase genocide cy'imoso yafashuka yukwama ibibuka ase genocide cy'imoso isaba leta y'u Burundi ko yo kubaha amasite de déplacés ahari mu gihugu cyose cyubashe kongere kubahiriza amasezerano mpuzamakungu yasinyiwe i Kamara mu Buganda kuwa 22 gitugu umwaka 2009 yubahiriza abahungiye mu gihugu mu bihugu byabo by'amavukiro. Yongera igasaba leta kubaha no kubahiriza amasezerano mpuzamakungu yasinyiwe i Geneve akingira impunzi zakungiye hanze y'igihugu cyabo. Ase genocide cy'imoso irasaba ishimitse ko leta y'u Burundi yo kwikubita agashi igasaba sentare mpuzamakungu yo guca imanza z'ivyaha byakozwe abarundi abatutsi bagaheza bakaza bagashiraho Rupko Kirere General International atohoza neza ivyabaye akurikije amategeko y'ubutungane bagaheza bakabona tandukanye icatsi n'ururu ntibagume bakwibaza bakorera kuri bijya severe ivuga kandi hengamye itaremesha bose iyo sentare mpuzamakungu irakenewe kuko niyo kuzuriza abarundi. Ikindi kibabaje kwigenekerezo rya gatanu mu kakaro umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana cyenda na mirongo icyenda na gatandatu ibara ryaraguye abatutsi bo biteza baragandagurwa bunyamaswa barishwa buhonga atacamira. Ibyo byose ni ibibazo bikeneye sentare mpuzamakungu ugutohoza n'uwagiriwe n'icyaha agaheza akishura icyaha yakoze.
Ni kuri iryo jwi rya Terence Umushano icegera cy'umukuru w'ishyirahamwe ase genocide Cirimoso tuciye dusozerera ko amakuru twabateguriye kuri uno wa mbere. Reka nshimire mwewe mwese mwari muduteza biri nshimire na bagenzanje bamfashije kuyegeranya bumvise niyongere nayo ko ndabashikiriza ndabifuriza kurorwanirwa mu byanyu no mu banyu na gahwana.